iri mwumva ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Bwake neza nshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa gatatu itariki zitatu z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2014 muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze mwese.
Turizera neza yuko mu by'ukuri ubutabera bugiye gukora akazi kabwo, kandi ibi bizahesha igihugu cy'u Burundi agaciro n'abarundi bose. Ndetse ndagira ngo mbajeho n'akanya ko kubwira Pasiteri Habimana ndetse na mugenzi we Ngwasa kutagira ubwoba bwo kuza mu rukiko.
Uwo ni Olivier Mandevu arongoye ishyirahamwe Gatumba Foundation ku rubanza rw'abanyamurenge bo mu Gatumba bagandaguwe mu mwaka w'2004 rugiye gutangura kuri uno munsi wa gatatu. Ni mu kanya gato. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Amahoro neza Eugenie, n'ayahe makuru avugwa muri kino gitondo?
Waramutse neza nawe Oriane Itangishaka, nshuti mwese turi kumwe namwe ndabaramukije. Amakuru tuyahereye inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama arasaba Kongere kwemeza $600,200,000 by'amadolari mu kigega cyo kurwanya Ebola mbere y'ibiruhuko by'iminsi mikuru bizatangira mu byumweru bike biri imbere. Ejo havugira ku kigo cy'igihugu gishinzwe ibyerekeye indwara hafi ya Washington, Bwana Obama yavuze ko amafaranga yo kurwanya indwara arimo gukendera. Yavuze ko kwemeza umushinga w'itegeko byaba ari impano ya Noheli ku Banyamerika no ku isi yose. Yavuze ko bishimishije kubona nta ngaruka mbi zikomeye zabonetse ku cyiciro cya mbere cyo kugerageza urukingo rushobora kuzarwanya indwara ya Ebola. Yagaragaje ko nta wundi muti wa Ebola wageze kure kugeza ubu. Perezida Obama yavuze ko yanugiye gushimangira ko nta cyemezo ko urwo rukingo ruzakora, kandi ko urugamba rutari hafi kurangira nubwo amaso ahanzwe ku bindi bibazo. Ebola imaze guhitana abantu bagera ku 70,000 muri Guinea, Liberia na Sierra Leone n'abandi bantu bake mu bindi bihugu. Bwana Obama yavuze ko kurinda Abanyamerika bivuze kurandura Ebola mu burengerazuba bwa Afurika. Leta ya Libani yataye muri yombi umwe mu bagore n'umwana b'umuyobozi wa Etat Islamique Abu Bakar al-Baghdadi, bafungiye muri Minisiteri y'Ingabo aho barimo guhatwa ibibazo. Niyo ni nyuma rero yo gufungirwa iminsi igera ku 10 hafi y'umupaka wa Siriya, aho bafatiwe bafite ibibaranga by'ibihimbano. Ikinyamakuru Asafir cyo muri Libani cyatangaje ko igisirikare cyafashe uwo mugore n'umwana. Inzego z'umutekano za Libani zifatanije n'ibigo by'iperereza by'amahanga. Umushinjacyaha mukuru mu gihugu cya Misiri havuga ko hazajurira kubera ko uwahoze hari Perezida Hosni Mubarak yahanaguweho ibyaha byose ku mpfu zahitanye abantu bigaragambyaga bamagana guverinoma mu mwaka w'2011. Ibyo umushinjacyaha ejo kuwa kabiri yabivuze urubanza rwaciwe uko rwaciwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje isimburwa rya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'umukuru wa polisi nyuma y'amasaha abarwanyi bagabye igitero cyahitanye abantu 36. Perezida Kenyatta yatangaje ejo kuwa kabiri ko agiye gusimbura Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Joseph One Lenku, kandi ko yakiriye ubu ibaruwa isaba ikiruhuko cy'izabukuru cy'umukuru wa polisi David Kimaiyo. Abayobozi bombi bakunze kunengwa kuba barananiwe guhagarika ibitero byamaganirwa ku ntavugirwamo za Kiisilamu. Abategetsi muri Libya bavuga ko ingabo zishyigikiye guverinoma yemewe n'amategeko muri Libya bagabye ibitero by'indege mu bice by'uburengerazuba bw'igihugu, hapfa abantu 7 abandi 25 barakomereka. Abategetsi bavuga ko ibyo bitero ku mujyi wa Zawahiri byibasiye ikigega cy'ibiribwa, uruganda rw'ubumara n'icyambu cy'uburobyi. Abantu 5 b'abakozi nabo bari muri abo bishwe. Muri Nigeria abantu 60 bahitanywe n'igitero bikekwa ko cyagabwe n'abarwanyi ba Kiisilamu mu mirwa mikuru ya leta ebyiri ejo kwa mbere. umukuru wo mu cyumba gishyirwamo abataye abitabye Imana mu bitaro yavuze ko abantu 59 baguye mu bushyamirane i Damaturu umurwa mukuru wa leta ya Yobe. Uwo mukozi akaba yavuganye n'abanyamakuru ariko ntiyifuje ko amazina ye atangazwa. Yavuze ko 33 y'abapolisi, 6 y'abasirikare n'indi 20 y'abarwanyi yajyanywe muri ibyo bitaro. Ababonye ibyabaye bavuga ko abantu 5 bishwe ubwo ibisasu 2 byaturikiraga mu isoko ryo mu murwa mukuru wa leta ya Borno ariwo Maiduguri.
Urakoze Eugene Mukankusi ku makuru yeje kudushikiriza. Uratuguma hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Tubibutse nshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'inkuru nyamukuru. Uyu munsi kuwa gatatu haraza kumvirizwa urubanza rwashinzwe n'ishirahamwe ry'abarokotse ubwicanyi bwabaye mu Gatumba mu Burundi mu mwaka wa 2004. Mugenzi wacu Frederic Mundikije yavuganye n'umukuru w'ishirahamwe Gatumba Foundation Olivier Mandevu aramubwira icyo yiteze muri urwo rubanza. Tubatega amatwi.
Mujye kuri murakoze namwe ijuru rya Amerika muvandimwe Fredi kuko tu ijambo nkuko mubizi tugijimishi twarandikiye leta y'u Burundi twarandikiye inshuro nyinshi parike y'u Burundi tunasaba yuko bafata agatorwa sana Pasteri Habimana bakabaryoza ubwicanyi bwa Gatumba biyemereye inshuro nyinshi. Ubureka tuboneho n'akanya wo gushimira leta y'u Burundi kuba yafashe iyo ntambwe nziza iyo kugira ngo bariya bagabo baryozwe ibyo bakoze. Icyo rero twiteze muri biriya biganiro bizabe ejo Pasteri Habimana ni uteganyijwe kwitaba ejo, turizera neza yuko mu by'ukuri ubutabera bugiye gukora akazi kabwo kandi ibi bizahesha igihugu cy'u Burundi agaciro n'abarundi bose. Ndetse ndagira ngo mbonjeho n'akanya ko kubwira Pasteri Habimana ndetse na mugenzi we Wasa kutagira ubwoba bwo kuza mu rukiko kuko mu by'ukuri niba bumva ko batabikoze mu rukiko niho ukuri kuzagaragarira.
Olivier Mandevu, turetse ko muvuga ko bavyemereye abo bashinga ntawe ko ari babiri, ibindi vyemezo simusiga vyerekana ko bakoze ubwo bwicanyi mufise nibi?
Icyemezo cya mbere ubwicanyi bukimara kuba Pasteri Habimana bonyine yavyemereye ku maradiyo ya hariya muri karere ndetse n'amaradiyo mpuzamahanga yuko mu by'ukuri SNL yabo ariyo yabikoze, Rwasa nawe kuri BBC imvune ivano muri 2008 nawe yarabyiyemereye. Raporo za Nations Unies zirahari, raporo za Human Rights Watch zirahari, ndetse na raporo ya Union Africaine, izo zose ni raporo zihari twe tutanditse zemeza yuko SNL ya Agathon Rwasa yagize uruhare.
Ubwicanyi bwabereye mu Gatumba buravugwa ko byinshi, hariho imirwi myinshi itomwa ko urutoke, mbega mu gihe mwoshingira urubanza umugambwe canke umuhari wahoze gwanya ubutegetsi FNL wonyene ntimwuba muriko murakingira ikibaba, yindi mirwi nayo nyene bavuga muzi neza ko bavuga bayirega ko ishora kuba yagize uruhara muri ubwo bwicanyi.
Mu by'ukuri ntabwo ari ukubakingira ikibaba, ahubwo nuko noneho ukuri kugiye kugaragara. Erega iyo bariya bagabo batagishyikijwe mu rukiko nka kuriya leta y'u Burundi yacicikaga ntigira icyo ibikoraho, nibyo byakingiraga bariya bicanyi bandi ikibaba. Ariko noneho ubwo ibintu bigeze mu rukiko, urukiko noneho rugiye gutanga umuco ku bibazo byose, ndetse n'aba bagabo Agathon Rwasa na Pasteri Habimana babyemerewe bakaba bihakana, noneho bagire n'ubutwari bwo kuvugisha ukuri n'abariya bandi bose bakoranye ukuri kugaragare. Noneho urukiko prokire natangira investigation bikazagera n'imbere ya jije ukuri kuzamenyekana, noneho n'abariya bandi bose bazamenyekana. Kandi mu by'ukuri reka nongereho yuko buno butabera bufasha cyane Agathon Rwasa na Pasteri Habimana kuruta uko bifasha abacikacumi. Mu by'ukuri niba bazi kuko bo nta ruhare bagize, ndatekereza ko ubutabera buzabafasha. Noneho bazaza bisobanure mu rukiko, urukiko niba bagira bere nta kibazo bizaba bitanze n'undi muco wo kumenya ukundi kuri kw'abandi babigizemo uruhare.
Mwavuze ijambo rikomeye cyane gusa ko leta y'u Burundi yagumye icecetse gushika muri iki gihe. Hariho abantu benshi bibaza igituma leta y'u Burundi iri kwiyumviriza urwo rubanza ubu, bakaba bavuga ko bishobora kuba ari kubera Agathon Rwasa umunyapolitike yo batavuga rumwe na leta. Ivyo namwe muri fondasiyo yanyu muravyibaza
ibyo bikunze kuvugwa turanabisoma ku ma internet ahantu henshi ariko mu byukuri noneho niba leta y'u Burundi bikoresha ku mbavu za politiki zo kugira ngo agatorwasa na Pasteur Habimana ndibabona uburyo biyamamaza mu matora erega nta yindi nzira yatanga uko kuri bitanyuze mu rukiko urukiko noneho rero nirumaza nirumara kugaragaza ukuri bizagaragara ko leta y'u Burundi yashaka kubikoresha mu nyungu za politiki.
Olivier Mandevu, umukuru w'ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu mu bwicanyi bwabereye mu Gatumba, murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye.
Namwe murakoze muvandimwe FID reka ndetse shimire n'umwe mu bavoka bacu bamaze kugera mu Burundi Maitre Moise Nyarugabo kuba yatangiye akazi ndetse n'abandi bavoka bacu hirya no hino turabashimira ku mirimo myiza muriho mudukorera murakoze.
Tukiri kuri iyi nkuru mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye kandi na Agaton Gwasa umukuru w'umugwe wahoze urwanya ubutegetsi wagirizwa ubwo bwicanyi.
Mushigana he Rwasa Agaton murongoye urundi ruhande rw'umugambwe FNL murakoze cyane gose kukanya muto ngo tuganire nashaka ndabaze hari urubanza rwashinzwe n'ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu ry'ubwicanyi bwabaye mu Gatumba ubwo rubanza rutegekanijwe ejo urubanza rubitwariye ko ari mwebwe mushora kuba mwarakoze ubwo bwicanyi mbega ubwa mbere na mbere muzo kwitaba ubwo rubanza
yo ku rubanza ndagumbira ku radio ntagonzi yo dosiye sinzi biyirimo yero bizwi nuko gucamanza nabo bantu nyine bavuga yuko bitwaye cyo nzi nuko abantu ahubwo barahamagawe bahabwa n'amafaranga hari n'umwe yabwiye abantu yuko ngo bobo ngo ni kugira ngo banzibire n'indi mu matora umva rero ni bya politiki byibereye aho gushika ubu ndabyumvira mu radio nkabyumvira mu ibarabara sinzi neza ibiri muri iyo dosiye ariyo
ejo rero ahukira ku munsi wa gatatu ntimuza kwitaba sentare
ntasentanzo kwitaba koje ntiyampamaka
kuvyerekeye ivyo birego vyo bwicanyi navyo bishobora kuba vyakozwe ngo n'umurwi murongoye ivyo birego bivuga kwiki
yewe icaha mu mategeko icaha kibazwa uwagikoze mu gihe ntari mu Gatumba mu gihe ataco natumye gisa n'icyo no kibazwa gute uraba abo bari bahari nibo bobazwa ivyo bintu cyose ntabyonzi n'ati nobazwa
ntabagwanyi bo mu hari iwawe bari bari mu Gatumba muri cyo gihe
naho hoba hari mugwanyi wo muri uwo mwari yoba yarahari yo bibazwa ku giti cyiwe ndiyo bije sino batwe byiwe none ubwo butungane buvuga gucyo uyu munsi ko ubwo yimbere na kore za gizi biri yako tutarumva bahamagaye umukuru wacu shanye umukuru wo mugamba ko harabaye semeri batawe mu nduzi na tamayi mu yinga mu 2006 ko batigeze bahamagara umukuru w'ingabo z'u Burundi cyane n'icyo wagikoze n'icyo ari we wese ntawo fata abaye semeri bose ku ikosa ryakozwe n'umwe semeri kanaka n'ibishoboka
abano nase ubutungane bavuga ko urubanza nk'urwo rushora kubakura ko iceyi mu gihe mwa mutakoze ubwo bwicanye ivyo nivyo tuma muca mwitaba ubwo rubanza ahubwo
uyu bwa mbere na mbere ivyo biko birakogwa sivyo kuko yaba ubwo butungane bwari bushubishwe bushobozi bwari guhamagara ubwo rubanza kuva bikiba kuba rero bwarindiriye iyo myaka yose ibyemere n'ubundi burindire kuko byagaragaye ko ingorane zabaye mu gihe cy'intambara bigo rabwa na sentari dasanzwe ku Burundi hamwe n'umugwi wo kuvugana kuri n'ukure na Commission d'enquête judiciaire internationale ibyo biri mu masezerano nibishobora guhinduka rero kubera umuntu umwe bagomba gukumira kuko ibyo nabo nyine nibyo bafise rumwe mu regime none abatwara uyu munsi none bari mu ntambara byakozwe mu ntambara none yobazwa uruhande rumwe cyangwa umuntu umwe mu gihe iyo ntambara irimo abantu benshi n'imigwi itandukanye.
Ku bwanyu ubwo rubanza ruje muri iki gihe rufise intumbero ya politiki?
Ni intumbero ya politiki kuko n'ikimenyamenye nuko ibyo bintu biri mu buco abariko barabikora n'abantu bariko barakoreshwa bahawe amafaranga
mu bantu bariko barakurikirana ubwo rubanza harimwo abantu bari mu bihugu vya kure muriko muvuga ko nabo bantu bahawe amafaranga
none kidashoboka n'iki
agatondwa sa umukuru urundi ruhande rw'umugambwe FNL murakoze cyane gose ku kanya mwatewe kugira ngo tuganire.
Urakoze Frederic Nkundikije kuri ibyo biganiro. Tukiri mu Burundi, ibice 42% by'abategerezwa kwiyandikisha nibo bonyene bashoboye kwandikwa mu ndwi ya mbere yari ihariwe kwandika bazotora mu mwaka utaha. Iryo yandikwa abanyepolitiki ariko baribonamwo amahinyu. Kuri inkuru dutega matwi Tabita Mukamusoni.
Ikintu nyamukuru abanyepolitike bahurije ko mu ngorane zishobora konona matora ni tangwa gikarata karangamuntu ridakurikije amategeko.
Jewe aho nturuka mu mugambwe paside amakosa ya mbere twabonye nuko gukoresha impapuro nyinshi. Hariho karangamuntu passport permis de conduire mutuel hanyuma gaca nibaza nubwo ari amakosa ndahagaruka kubera iki carte d'étudiant iri ku ifoto y'umwana n'umwaka yavukiyemo mutayishizemo hanyuma kuri ico cha makarte menshi twarabigenzuye dusanga inimeme personne iri sifi yuko abafise umwete arashobora kwiyandikisha autant de fois qu'il veut aho no bitangira karorero muri izi impapuro zose mutubwira kiretse la carte d'identité nta yindi riko abavyeyi bakwibaruka
mbega iki kibazo ushakaranga muntu aha ndimbona yuko cahejeje kwica amatora mu gihe uburanga muntu uriko buratembera mu gihugu butazwi ingene bungana mu gihe umukuru w'umutumba atanga karanga muntu mu gihe umukuru w'ishure asigaye afata uburanga muntu akagenda guhereza abanyeshuri bamwe bamwe tugiye kuzohaguruka tuze kugariza seni
turavuga tuti ubu buranga muntu butangirwa mu ibarabara butangwa butagira makashi cyukuri ndasemereye n'umugambwe wantumye paside mvamwo iyandikwa ry'amatora rihagarikwe tubanze tubiganire
ikintu dusaba niki nuko iyi operation ya Rolma twofata kanya kuko baturayihagaritse
ayo ma communication assassin nike mwebwe mukaza muri sare mukavuga ibyanyu tukavyumviriza tugataha ko mudashaka kutwumviriza nimushaka kutwakira tuzokorana gute none muzogira amatora mutumviriza abanyamigambo bereje kuri ico kibazo nyako ya president
mufata minenegwe ibintu tuvuga ariko nibaza kwejo bizogira inkurikizi kandi ziriko ziratangura
ako kanenge umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu arakemera mbere kuri wa mbere mu gitondo yaragirishije inama babura matari aho yabasaba gufata nkama ico kibazo Edouard Uwimana
hari kibazo cha karanga muntu nacyo nibigaragara yuko hariho abene gihugu batari bake batagira karanga muntu muri kino gihe rero ugasanga amakomine ari karagerageza kubutanga muri abo batari bwa buronke mbwo kubira kubitanga gihuti huti ucusanga nkumbure hariho hatagira ko igikumu cyanyeneko hariho icyanze kindi kibuze ko ariko arabikora gihuti huti twasabye rero yuko babura matari b'intara bobwira musantere yuko karanga mu gatego tangwa hisunze amategeko kandi bakaraba yuko ukaronse ari ufite uburenganzira kandi ko kizaye kazirizwa yuko karanga muntu gatangirwa mu ngoro y'umugambwe cyanke kwishure yuko umustanteri we nyene agatangira ku ikomune cyanke ku biro vya zone kugira ngo yorohereze abene gihugu
Gabriel Rusiri arongoye ishiramwe Olicom gishinze kugwanya ibiturire nitse za kugwanya amatungo ya leta asaba nawe nyene ko ico gikogwa cyo kwandika abazotora cyo banza kigagarara kugira abanze bavyumvikane ko
nta gusomera induri ivuga agasozi k'intanugwa kahiye abagabo babona wanka kugarura impene kiri hafi yamara kurenga umurambi ukabira nkayo natwe kwagomba dusabe turabona ko ikibazo cyo kwandika kirimo ibibazo byinshi cyane hamwe atacu byo kwica mu bihagarike umwanya muto so twumvikana kugira ngo nibihabye byica karandiriye mwashizeho
muri ibyo byose urongoye umugwise ni Petero Claver ndayicariye yishuye ko iryo andiko ari hagaze byo teri ngorane zitari zike
il y a ceux qui ont demandé stop à l'enrôlement
Hariho abasabye ko igikorwa cyo kwandika abazotora cyo hagarara. Muguseni ntanyicyo utanga ngaha. Tuzovyiga mu bwitonzi ntangere dushize imbere inyungu z'abanyagihugu n'izi gihugu kuko guhagarika icyo gikorwa bifite ingaruka nyinshi ku buzima bw'igihugu haba kubyerekeye amahoro
n'umutekano.
Icyo cyiyumviro agihurije ko n'urongoye umugambwe ra debu Jean de Dieu Mutabazi.
Jewe je suis opposé à l'arrêt. Je suis pour le code kwicaramwe twevaluwa tukafata umwanya tukaza turevaluwa mugabe igikogwa kikabandanya imisi kenewe munaka iprolonga akayongera ku imisi.
Kuva itariki 24 rero gushika itariki 30 z'ukwezi kw'11 abamaze kwiyandikisha bangana n'ibice 42%. Aho ni mu gihe abategerezwa kwiyandikisha ngo bazotore bangana n'imiliyoni 4,200,000. Gushika ubu itariki 7 z'ukwezi kwa 12 niyo tariki iziko iyo yandikwa rizorangirirako. Imigambwe iri mu runani ya DCI 2 kuri uyu wa mbere yaramenyesheje ko ivuye mu guhagarikira iyo yandikwa ry'abazotora kuko ngo hari mutunenge twinshi ariko ngo badoja mu matora. Ku mugoroba rero kuri uyu wa mbere nibemeye kuja kumviriza ukwiyandikwa ryagenze muri iyo ndwi irangiye aho umukuru w'umugwiseni yariko arabishikiriza ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Uyu ni umwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo. Ikiganiro cy'uno munsi tugiye kugishikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
mwaramutse neza uyu munsi turaganira muri make cyane ku bintu bimwe na bimwe byaranze leta zunze ubumwe za Amerika byabaye ari mu kwezi kwa 12. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu kwezi kwa 12 mu 1773 abantu bagera kuri 50 bigabije toni 40 z'icyayi cyari kigiye koherezwa mu Bwongereza n'amato maze bakiroha mu nyanja mu cyambu cya Boston kiri ku nyanja ya Atlantika mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Abo bantu bari mu Bwongereza bari baraje gukoloniza Amerika ya ruguru. Icyo gikorwa cyagaragaye nko kwigomeka ku butegetsi bw'umwami w'Ubwongereza wari ukibategeka rero. Abagikoze biyise Sons of Liberty, ni ukuvuga ugereranije intwari z'ubwigenge, igikorwa cyabo nacyo bacyita Boston Tea Party, ugenekereje ni nko kuvuga umunsi mukuru w'icyayi. Babikoze ari ukwigaragambya ku misoro n'amahoro Inteko Ishinga Amategeko y'Ubwongereza yari imaze kwemeza ku cyayi gituruka muri Amerika, kandi icyayi cyari ikinyobwa cya mbere gikomeye cy'Ubwongereza muri icyo gihe. Abo bantu biyise Sons of Liberty barakajwe n'iryo tegeko rishya ribasaba imisoro n'amahoro y'ikirenga nk'uko babyivugiraga, kandi bo nta muntu n'umwe wari ubahagarariye mu Nteko Ishinga Amategeko iriya i Londres. Igikorwa cyabo n'indirimbo yabo ngo ntidushaka imisoro tudafite intumwa mu nteko byaje kuba bimwe mu ntero n'inyikirizo zabo mu ntambara ya revolution yo kwigaranzura ubukoloni bw'Abongereza. Iyo ntambara yatangijwe mu 1775 na koloni 13 z'Abongereza muri Amerika ya ruguru, irangira mu 1783 izo koloni zitsinze zitangaza ko zigenze. Nizo zihereye ku bumwe zari zifite mu ntambara zaje kwishyira hamwe no mu rwego rwa politiki zidakwiho nyine n'urwa gisirikari ziba imfura y'icyabaye leta zunze ubumwe za Amerika. Ijwi ry'Amerika. Mu kwezi kwa 12 mu 1820 ikigo cyitwaga American Colonization Society cyo muri leta zunze ubumwe za Amerika cyaguze agahugu muri Afurika y'uburengerazuba ku nkombe y'inyanja ya Atlantika. Icyo gihugu cyaje kuba Liberia. Icyo kigo rero cyarwanyaga ubucakara bw'abirabura muri leta zunze ubumwe za Amerika. Cyashakaga kuhatuza bamwe mu bahoze ari abacakara muri leta zunze ubumwe za Amerika bari baraciye iminyururu barabohoka. Abenshi muri bo barabirabura, ariko kandi bari barimo n'imvange zavutse ku bazungu n'abirabura. Abo bimukira nabo baguye agahugu kabo mu myaka 20 yakurikiyeho bakigera rero muri Liberia. Icyo gihugu cyabo gishya cyatangaje ubwigenge bwacyo mu 1847 bakita Repubulika ya Liberia. Bagihaye itegeko nshinga rijya kumera nk'irya leta zunze ubumwe za Amerika. Nyamara rero biyibagije ingoyi bariho mbere yo kugaruka muri Afurika, bangira bakavukire bahasanze kugira uburenganzira bumwe nkabo. Ibintu byinshi n'ahantu henshi babyambuye n'amazina y'Amanyafurika babiha amazina yo muri Amerika. Nk'urugero, ahantu bashinze umurwa mukuru wa Liberia bahise Monrovia, bawitiriye president wa gatanu wa leta zunze ubumwe za Amerika James Monroe, wategetse kuva mu 1817 kugera mu 1825. Murumva Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe cyashize ndetse no mu gihe tugezemo. Mu kwezi kwa 12 mu 1865, guverinoma ya leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje ivugurura ry'itegeko nshinga ryaciye burundu ubucakara. Nyuma urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za Amerika rwavuze ko ingingo z'iryo vugurura mu by'ukuri zanakuragaho icyitwaga uburetwa cyangwa akazi k'agahato cyose. Iryo vugurura ryabaye leta zimwe na zimwe, cyane cyane zo mu majyaruguru no mu burengerazuba, zo zari zarafashe ya mbere zishyiraho amategeko bwite aca ubucakara. Leta zo mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za Amerika zo zanze gukurikiza izo ngingo nshya z'itegeko nshinga. zitandukanije n'izindi leta zikora ikiswe leta zunze ubumwe za Amerika z'amajyepfo byavuyemo intambara hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika nyakuri na leta zo mu majyepfo zashakaga kwigenga. Intambara yatangiye mu 1861 irangira mu 1865 leta zo mu majyepfo zitsinzwe. Nuko rero leta zunze ubumwe za Amerika irakomeza iba leta zunze ubumwe za Amerika. Nubwo intambara yari irangiye ariko ingingo nshya z'itegeko nshinga zikuraho ubucakara burundu zatangiye gukurikizwa amezi 8 nyuma y'iyo ntambara. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije ndabashimiye cyane rwose. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Urakoze Thomas Kamirindi kuri icyo kiganiro dushikirije. Tubibutse namwe nshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Njuti mwese muduteze amatwi, mukanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusi agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Eugenie.
Urakoze Oriane, twababwiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama hasaba kongere kwemeza miliyoni 6,200,000 by'amadolari mu kigega cyo kurwanya Ebola mbere biruhuko by'iminsi mikuru bizatangira mu minsi mike iri imbere. Perezida Obama yavuze ko kwemeza umushinga w'itegeko byaba ari impano ya Noheli ku Banyamerika no ku isi hose. Leta ya Libani yataye muri yombi umwe mu bagore n'umwana w'umuyobozi wa Etat Islamique Abubakar al-Baghdadi bafungiye muri Minisiteri y'Ingabo aho barimo guhatwa ibibazo. Ni nyuma yo gufungirwa iminsi igera ku 10 hafi y'umupaka wa Siriya aho bafatiwe bafite ibibaranga by'ibihimbano. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje isimburwa rya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'umukuru wa Polisi nyuma y'amasaha abarwanyi bagabye igitero cyahitanye abantu 36. Umushinjacyaha mukuru mu gihugu cya Misiri aravuga ko hazajurira kubera ko uwahoze ari Perezida Hosni Mubarak yahanaguweho ibyaha byose ku mpfu zahitanye abantu bigaragambyaga bamagana guverinoma mu mwaka 2011. Ibiro by'umushinjacyaha ejo kuwa kabiri byavuze ko urubanza rwe rwaciwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Mubarak yahanaguweho ibyo byaha kuwa gatandatu. Yaregwaga ubufatanyacyaha ku mpfu z'abantu 239 bigaragambyaga bamagana guverinoma. Uwari minisitiri w'intebe n'abofisiye bari bashinzwe umutekano 6 baregwaga kuba barategetse ko ubwo bwicanyi bukorwa nabo bagizwe abere. Urukiko rwanasanze abahungu ba Bwana Mubarak Ala na Gamal ari abere ku byaha bya ruswa. Cyakora uwahoze ari Perezida Hosni Mubarak azaguma mu bitaro aho arimo kurangiriza igifungo cy'imyaka 3 ku byaha byo gusesagura umutungo wa Leta. Abategetsi muri Libya baravuga ko ingabo zishyikiye guverinoma yemewe n'amahanga muri Libya bagabye ibitero by'indege mu bice by'uburengerazuba bw'igihugu hagapfa abantu 7 abandi 25 bagakomereka.
Njuti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Tuboneye akandi kanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalala Alimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Eugenie Mukankusi. Mwakoze gutega amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Ibiganiro by'iradio Ijwi rya Amerika biracabandanya. Mukanya tugiye kubashikiriza ibiganiro dusangira ijambo. Ku mugoroba naho nyene turabashikiriza ibindi biganiro by'iradio Ijwi rya Amerika. Mukurindira ibiganiro byo ku mugoroba, tubifurije umunsi mwiza n'amahoro y'Imana. Murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.